ఇది నీజ్గుడి అమెరికా. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104.3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ubabana urabyuka wo mubyeyi ukaraba umwana gatangura kurira ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira kuziko kugira ngo umwana gumenye icyizere ngo mama ariko arateka.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ku kibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo imikino mu karere n'amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Intambara zikomeye cyane zarahujije ku munsi w'Imana abasirikare ba leta ya Kongo, ba leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'umwe mu mihari irwanira mu buseruko bw'icyo gihugu wagirizwa n'abategetsi kuba ari wo wanyuruje abanyagihugu baharurwa kuri 20 ku munsi wa gatandatu. Uko gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba FARDC n'abarwanyi bagiye hamwe kurwanira demokarasi ADF mu ntara ya Beni mu buraruko bw'intara ya Kivu, nk'uko byamenyeshejwe n'umuvugizi wa leta muri iyo ntara. Abo barwanyi b'abayisilamu b'abaganda ba ADF bari muri Kongo kuva mu mwaka w'1995 bagirizwa na leta hamwe n'inteko za MONUSCO zegukira ONU ko bakora ubwicanyi bumaze guhitana abantu 700 muri iyo ntara ya Beni kuva mu kwezi kwa cumi umwaka w'2014. Musantere w'ako karere ka Beni, Amisi Kalonda, yavuze ko ku munsi wa gatandatu abo barwanyi baba ADF bagavye igitero kuba kubunguruza abantu ku mapikipiki mwibarabara riri hagati y'ibisagara vya Kamango na Mbau. Avuga ko abantu baharurwa muri 20 banyurujwe gushika ubatawuzi ko bishwe canke bagizwe imbohe. Umukuru w'inama nshingamateka muri Ethiopia, Abdullah Jemeda, kuri uyu w'Imana yaratangaje ko atanze imihoho ku mpamvu atashikirije. Abdullah Jemeda yari muri ico kibanza kuva mu mwaka w'2010. Imbere yaho yari umushikiranganje wo kwivuna abansi kandi akaba n'umukuru w'intara ya Oromo ibamwo abantu benshi muri ico gihugu ca Ethiopia. Yatangaje ko agiye kubandanya ari umushingamateka asirukira ishirahamwe riharanira demokarasi y'abanyagihugu mu ntara ya Oroma, kandi azoshikiriza igitumye atanga imihoho inama nshingamateka niyabyemeza. Inama nshingamateka ya Ethiopia itekanya gukorana kuri uyu wa mbere ahishobora kwemeza iryo tanga imihoho kwiwe iteko itore n'umusubirira. Itangazo Leta Zunze za Amerika yahagaritse iby'agateganyo guha viza abanyaturukiya bifuza kuza muri Amerika ku mvu zitandukanye no gusaba ubuhungiro. Itangazo ryasohowe ejo ku munsi w'Imana, ambasade ya Amerika muri Turukiya rivuga ko ibiheruka kuba muri Turukiya byatumye leta ya Amerika isubiramwo kwiga neza ibya leta ya Turukiya, ibyo leta ya Turukiya yiyemeje bijanye no gucungera umutekano w'inyubakwa hamwe n'abakozi ba ambasade ya Amerika. Ariko iryo tangazo ntiryatomoye neza ibyo Turukiya kitabashije gukora n'ikiringo iyo ngingo izomara. Mu ndwi iheze niho Turukiya cahagaritse umunyaturukiya akorera ambasade ya Amerika azwi ku izina rya Metin Topuze kimwagiriza kuvugana nabo Turukiya yagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Recep Tayyip Erdogan mu mwaka uheze. Mwamenya ko inyuma y'iyo ngingo ya Amerika Turukiya nacyo nyene cyaciye gifata ingingo ihagarika guhaviza abanyamerika bifuza kuja muri ico gihugu mu gusubiriza mu ndumane Amerika. Abamenyesha makuru batatu bagizwe imbohe bagizwe n'umuswise murambabarira umutaliyano umunya Venezuela bari bafashwe ku munsi wa gatanu bari ko batohoza amakuru mwibohero muri Venezuela kuri w'Imana niho barekurwa. Ibyo bishikirizwa n'amashirahamwe y'abanyamenyesha makuru n'ayabaharanira agateka ka muntu muri ico gihugu. Amazina yabo ni Roberto Di Matteo umutaliyano, Filippo Rossi umuswisi hamwe na Jesus Medina umunya Venezuela. Abo bamenyesha makuru bafashwe inyuma yaho bagerageje kwinjira mu ibohero ry'Itokorone ni rimwe mu mahohero yo muri Venezuela abanyororo bakubagurwa cyane muri leta ya Aragua mu buraruko nk'uko ayo mashirahamwe abandanya abivuga. Abajejwe mu gutabara mu gisagara cha Marate al-Numan ni muri Siria bariko baragerageza kuraba ingene borokora abaguwe ko nibibomoke vyatewe n'igitero c'indege ya gisirikare ya Siria ku isoko kuri uyu w'Imana. Abantu bashika batandatu nibo bafuye mu gihe umuhari ujejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu muri Siria uvuga ko abafuye bashobora gushika 11. Marate al-Numan ni gisagara cyo mu ntara ya Idlib ni muri ico gihugu cha Siria kigenzurwa n'abarwanya leta ya Siria kiri ku rubibe n'igihugu cha Turukiya.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zimaze igihe zitotombera kutabona ibiribwa zagejejweho ibiribwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ariko izo mpunzi zivuga ko ibiribwa zihabwa bidahagije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Byari byishimo byinshi kuri izi mpunzi z'abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari yikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda. Izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa zagendaga ziganira abashyitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kubera inzara kuva ukura mu kwezi kwindwi nta kintu turaronka baguma baduhenda ngo bukatese imungo burahari tukababwira rero ko bukatese imu ntabwo mwaduhaye mudusumire natwe turonke injya duheza abana ariko nubu ntabyo baduha ubu abana turiko turabiruka kubera inzara. Ubu abana urabyuka wo mubyeyi ukaraba umwana agatangura kurira ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira ku ziko kugira ngo umwana agumanye icyizere ngo mama arikarateka kumbe ntabyo abana badufanya n'inzara mudusabire baduhinja natwe abana bake
nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kwindwi kuva mu kwezi kwindwi basohora ubu bukarata nta nubwo turigira tubona gakarata ngo bakaduhe mu ntoki bahora bahengera hajya bahezeje gutenga injya na fare barugaye abandi barataha nyinja akaba ariho bagirane bakadusumira uburemo ku kwezi kw'icenda kuva batangura gutanga injya kuva batangura gutanga ubukarata baranyuzemo barasubiramo baradufotora 10 na kangahe twararindiye ko boduha ubukarata turabura bahavura intambara iratera baca baragenda bataduhaye nyabukarata bagenda bataduhaye ubukarata nuko dusumira nta nuko dusumira
ibo bavuga ko ari inzira intambara biteye
none bo amahora agibonekeye inzira ikuguruka ko bataraza no kuturaba ngo batume baduha nubwo bukarata nke batume badusumira uba bana bariko baradupfana n'inzara ngaha nta hantu na hamwe dufise dusoroma n'isombe tuguma duhagaze ngaha mu kirere nk'inyoni
nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori amavuta ndetse n'amashaza imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha PAMU yagishakira umuti urambye
indwi zirenga zitatu atakurya umukanda tuhakwata bica umukanda munda ugiye gusega ejo usubiyeyo hacaba intambara nukuri ibintu ndabishimye uyu munsi turabisibyishimo ubwo turose ubwo kujya baduhaye uyu munsi kandi nukuri n'amakungu yumve ko batubabaye kandi badusonje turi mu nkambi baravye
Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda aho iyi ntambara yafunze amayira bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda
izo mpunzi rezo ziriko zirapokera uno munsi zari zagize ikibazo cyo gupokera zihura n'ingorane zitandukanye abatagize ronsa makarata amakarata y'abatari yasomye n'abandi bazitaye noneho bagira iki kibazo cy'uko bataronka kuri uryo munsi wababwira umunsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hano iwacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana
tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu ambiyo mu Rusenda utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge aho ari impunzi isanga nta mafaranga ari mu dukarita abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make bedasenga bo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda
ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu
yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Abayobozi ba district ya Kibondo intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania baravuga ko batangazwa no kubona impunzi z'abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko hagatahuka bake aho bayobozi bashyira ikosa kuri leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bagasaba ko izo mpande uko ari ebyiri zikemura icyo kibazo impunzi zikoroherezwa gutaha ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana mu ntara ya Ruigi
Lewis Fitabura, umukuru wa district ya Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania avuga ko district arongoye ari ifite impunzi nyinshi z'abarundi ivyo bimutuma asaba abarundi bahunze gutahuka gushaka kwabo
unakumbuka ndumudugu mwandishi kwamba sisi ndio ambao tuna wakimbizi wa Burundi
muribuka mumenyesha makuru ko twebwe ari twe dusi impunzi z'abarundi nyinshi cyane ikamya nduta iri muri district ya Kibondo ifite impunzi 127 nta yindi kambi bangana gutyo mu ntara yose ya Kigoma mbere ngomba ndakubwire umenyesha makuru burya guhunga ta mpamvu zifashe zibiguteye no kwiteza isoni uragabura kuigwa ukaba ubuzima buteye agahinda ushobora kwiteza imbere nta kintu kimwe ushobora gukora ari kugenda igihugu
yendeleza
ubuzima imbere umuntu umunyagihugu asabwa kuba igihugu
mtu mwananchi anatakiwa ahakikishe kwamba anatakiwa kujenga nchi yake.
Umukuru wa district ya Kibondo avuga ko abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko abatahuka ari baki.
Ari ya.
Ukuna washaka gutahuka gushaka kwabo bigaragara ko ari benshi cyane ariko uko batahuka ibijanye nuko biyandikisha. Gushaka n'ubu turiko turavugana ejo ku mugoroba twanditse impunzi zingana n'ibihumbi 18 n'amajana 9 na 88 twandika kuva ku wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu turiko turabiraba kuvuga ko twandika abantu 200 n'amajana 5 ariko abatahuka ni bake cyane. Aho rero niho tubona ikibazo
tatizo.
Kubera ko abiyandikisha ari benshi ariko hagatahuka bake aha naho nyene Lewis Peter Bura arasinsiguru.
Mimi nafikiri ni swala la utayari. Wenzetu hawapo tayari.
Je, nibaza ko ari kibazo cy'umwiteguro. Bagenzi bacu ni baritegura kwiki kibazo. Je, narigeze kubaza mu nama nti ni kubera iki kino gikogwa kitariko kiragenda neza. Bacye banyishura ko leta y'u Burundi itaritegura bihagije kwakira abarundi bahungutse ku rugero rw'abashaka gutaha. Ariko je w'umwikomo ndahuta ku mpande zibiri hase na leta y'u Burundi nibarabe neza babone ko hari kibazo muri bo.
UNHCR na serikali ya Burundi wenyewe walione hili ni tatizo kwao.
Ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko ico kibazo batari bakizi ariko ko bamaze kugishikana imbere. Hassan Abdalla nibura amatari w'intara ya Rwigi yanubiwe na district ya Kibondo inara kandi iri muzakira abarundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania.
Ico kibazo ntacho twari tuzi mugaba bamaze kubitubwira yuko yandikisha benshi hanyuma hakaza bake kwasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi kugira ngo biyandikisha kubwije hanyuma hakaza bake. Urumva rero nkuko turavye amakungu kuntu bari ko rafata igihugu cacu c'u Burundi bashaka kuguma badindiza bafatira amaboko mu mugongo abarundi bahunze bashaka gutaka awuka ico rero kibazo nagituye ubushikiranganje buturongoye kugira ngo bagifate mu minwe ndazi mu minsi hazoboneka inyisho itomoye.
Umwe mu bategetsi ba SR muri district ya Kibondo yatubwiye ko SR atanyungu n'imwe ifise yo kubuza abashaka gutahuka ahubwo ko impunzi nyene harimo ababuza abandi gutahuka. Twashatse kumenya inkuru zivuga ko mu ikambi ifata kibanza irahitwa Ibukiriro ko abarundi baza gusaba ubuhungiro boba bakubitwa n'abajeje umutekano wa Tanzania babasubiza Burundi. Lewis Peter Bura:
hilo sio kweli hata kidogo.
Ijo sivyo habanamba kuko twebwe cyo tubanza gukora no kubaza tukemeza ko umuntu yinjiye ari impunzi koko. Haraho tubona baza ku mupaka bafunze neza amavarize none nkabo ni impunzi koko abandi bamukira rugendo menya gutandukanya bamukira rugendo n'impunzi
tofauti na mkimbizi. Hili sio sawa. Hili
impunzi z'abarundi bangana 2012 niyo bategekanijwe kuba batahukanywe gushika mu mpera z'uno mwaka. Mucankuzo Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Duhere mu Rwanda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye.
Umukino wo gusiganwa ku magare uyu munsi kwa mbere abakinnyi babiri b'abanyarwanda barerekeza muri Afrika y'Epfo mu myitozo igomba kubera mu kigo cy'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi. Abo bakinnyi ni umuhungu umwe n'umukobwa umwe, Jean-Éric Habimana ukinira ikipe ya Fly mu karere ka Gasabo, hakaba na Magnifique Manizabayo wo mu ikipe ya Muhazi Cycling Generation. Umunyamabanga uhoraho mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Emmanuel Murenzi, avuga ko iyi myitozo izamara amezi abiri ariko ikazakorwa mu byiciro bibiri, icyiciro kimwe kikazajya kimara ukwezi kumwe. Magnifique Manizabayo aratubwira uko yakiriye aya mahirwe yo kwitabira imyitozo yo ku rwego mpuzamahanga.
Mfite imyaka 18. Natangiye gukina umukino wo gusiganwa ku magare 2016. Niho nazamukiye ndi mu ikipe inyemera ya Gicumbi. Nza kuyivamo nza muri Muhazi Cycling Generation. Ubu ngubu iyo kipe ya Muhazi Cycling Generation imfashe neza nta kibazo,
nukuvuga ngo nta gihe kinini gishize uyinjiyemo none ubonye ano mahirwe yo kujya muri South Africa muri ya myitozo ese bakikumenyesha ku cyo kintu cyabaye ko ayo mahirwe yabonetse wabyakiriye ute
bakimbwira ko ngiye kujya South Africa narishimye cyane
buri wese buriya mu bakinnyi abafite intego intego zawe zavuba cyangwa se zo mu myaka iri imbere wabuga ko wifuza kuzagera ku rwego nk'umukinnyi wo gusinywa ku igare
njyewe intego mfite ni uko nakiteza imbere nkateza imbere n'umuryango wanjye nkayishishema n'igihugu nanjye ntifuza ko narenga nkagera kure
rero ko uri indege rero gira ubutumwa ugenera abanyarwanda cyane cyane abakurikirana umukino wo gusinywa ku magare mu Rwanda
mu gihe nzaba ndi hanze y'igihugu cyacu bazansengere nzabyitwaremo neza
umwe mu bayobozi b'ikipe ya Muhazi Cycling Generation ariyo Magnifique Manizabayo akinira arasobanura intego zayo
nditwa René Anteri Rwanyange ndo munyamabanga mukuru wa Muhazi Cycling Generation
ikipe izina ni rishyashya ariko ndatekereza ko ariyo yahoze yitwa Kiramuruzi ese iyo transition yo ari cyo mwayitubwira
ikipe kuko yatangiye mbere muri za 2012 yitwa Kiramuruzi ariko no turicara turayo dusanga uburyo uko yitwa n'imikorere yayo twemera ko ikipe abari bayifite bemeye kuyirekura none mu kuyirekura rero bayiduhaye icyo twakoze twebwe ni ukuyihindura izina tuhindura strictire tuhindura inzego z'uko zubatse dushyiramo ubuyobozi bushya dushyiramo inzego nshya dushaka ibyangombwa bishya urumva isa nkaho yatangiye ari ikipe nshya kugira ngo ubwacu nk'abanyamuryango twatangiye kwishyira hamwe ku buryo buri wese aba afite icyo agomba gutanga buri kwezi mu rwego rwo kubaka ikipe dushaka umutoza dutegura na kampu bakinnyi bacu ku buryo igihe kimwe bajye kujya mu marushanwa baba bari muri kampu bafite umutoza ubakurikirana ku buryo naho tuvuga tuti ikipe yacu mu gihe kizaza azaba ari ikipe ikomeye ku buryo naho ubwacu twitegura muri gahunda yacu mu rwego rwo kwibaka twitegura kujya dukora detection de tara buri mwaka naho tugakora mu turere dutandukanye ku buryo tuzafata nibura uturere nka dutandatu kugira ngo turimo impano z'aba bana batoya dushaka kuzamura duhereye ku bakobwa ndetse n'abahungu bakiri batoya
tukivuga ku mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye iminsi 33 kugira ngo mu Rwanda hatangire byasiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di Rwanda rizatangira ku itariki ya 12 risozwe ku ya 19 mu kwezi gutaha kwa 11 iyi turu di Rwanda izabibaye ku nshuro ya 9 kuva yashyirwa ku rutonde rw'amasiganwa mpuzamahanga ni ku nshuro ya nyuma rizaba ribaye mu kwezi kwa 11 umwaka utaha 2018 Turu di Rwanda izakinwa mu kwezi kwa 8 hanyuma mu myaka izakurikiraho izagitangira mu mpera z'ukwezi kwa 2 yari Claude Munyandinda I Kigali
naho amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi aribanda ku matora mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru yarayabaye ayo makuru turayagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi
Umukenguzi amateka Riveriano Ndikuriyo niwe yaraye asubiriye kwizigirwa n'inama ya bose yishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugira asubire kubaje imbere Riveriano Ndikuriyo yatowe ku majwi 48 kuri 50 y'abitavye amatora yo kuri uyu w'Imana amatora yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ahejeje gutorwa yashikirije yagiye gushira imbere mu kiringo c'imyaka 4 yarayatorewe
twagomba rero tubashimire ahanini ekipe yahoraho niyo yabandanije uretse ko batatu basohotse batatu bakinjira hinjiye umwe wo muri commission de finance hari injira muri football des jeunes hari injira na commission technique et développement murumba ni batatu basohotse asohotse football des jeunes hazoka wa finance no juridique mugabo abandi bose bagumyemo tukibaza yuko abo bashasha bazumenyerezwa n'aba bahoramo tugashima rero ko ari kubandanya kuko murazi yuko intambwe yari nziza kuko nari nabivuze ejo kandi nabivuze na kare umupira ugeze ku ntambwe ishimishije hanyuma namwe tukabasaba yuko twabanaye dukorana neza kandi tugiye kurushirizaho na cyane cyane mu bijyanye na administration tuzoshyiramo ingufu cyane kugira ngo ibintu byose bikogwe d'une façon administrative atana kimwe giducitse twabamenyeshe yuko hari byinshi bizohinduka bimwe bimwe na cyane cyane mu bisata bimwe bimwe aha icambere ni ngene sekretari generali izoba itunganijwe kuko umuntu mbere nyamukuru nuko ikomera hakaba hategekanijwe nuko muri imyaka 4 hazosigwaho n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugira ngo tumenyereze benshi murabona ko bigenda birahindagurika
ku bantu 14 bagize komite nshasha ya FFB harimo umukenyezi umwe wonawe agiye kurongora umurugujejwe umupira w'amaguru wabigeme Commission Foot Feminine yaranasanzwe arongoye umufasoni Eugenie Kabura yabwiye Ijwi ry'Amerika imigambi agiye kurangura mu kiringo yarayatorewe
eje ndibaza yuko twatose yuko tushaka gushinga imigwi makomine kugira makomine yose y'imigwi yabigeme makomine ko maze ko mu ma province ariyo yari hari amisha kabiri nacu tugiye gusaba amastage y'abamenyeza b'umupira w'amaguru abigeme cyagatatu nacu kugira tusabe amastage kandi kugira abarongoye imigwi yabigeme bashobora kuronka ubumenyi bukwiye ngere magoma batwara imigwi yabo yabigeme ama icakane nuko zoshogira imigwi ya ive ikenze idiseti na event ikomere mu gihugu cy'u Burundi
abagize assemblée générale babizeye bobo ubashimira gute
bo ndashimye cyane abashoboye kunora kuma majwi ko naronse 49 kuri 50 nukuri imana ibahezagire tugikorana nabo neza nzobita bari mamabagara
mukenguza amateka Reviriano Ndikuriyo agiye kurongora ishirahamwe FFB afashijwe n'ivyegera vy'iwe bibiri icegera ca mbere ni Aimable Habimana hamwe na Mustafa Samugabo icegera cibica kabiri bose bahora bari muri ivyo bibanza muri komite ishingwa bikorwa yahahura ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse abategetsi 15 baserukira igihugu cya Cuba kuva mu nyubako ya ambasade yabo i Washington DC Iyo ngingo yafashwe imisi mike nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko zizogabanya bikomeye igitigiri cy'abakozi muri ambasade yayo ku mugwa mukuru wa Cuba Havana. Amerika yarasohoye itangazo rigabisha abanyamerika kutaja muri Cuba. Iyo ngingo ya Amerika yari yukwishura ku bintu byasutswe ku bakozi batari bake ba ambasade ya Amerika mu kiringo cy'amezi 10. Ibyo byatanguye mu mwaka uheze birabandanya gushika mu kwezi k'8. Byaremejwe ko abantu 20 bagize ibibazo inyuma y'ivyo bintu basuswe ko ibimenyetso birimo kugira ibibazo byo kumva, kuzererengwa, kurwara umutwe, kumva uburuhe no kugira ibibazo byo kuryama. Leta y'igihugu cya Cuba yarahakanye ko ataruhara na rumwe yabigizemwo, yaratohoje ivyo bitero ikaba yakoranye na Leta ya Amerika mu itohoza Amerika iri kiragira ayo matohoza yombi arabandanya. Yamara inkomoko y'ivyo bitero n'uburyo byakozwe ntibiramenyekana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo kugabanya abakozi bayo ku mugwa mukuru wa Cuba Havana bashobora kugeramirwa n'ivyo bitero. Avuga kuyirukanwa ry'abaserukira Cuba muri Amerika umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko iyo ngingo yafashwe kubera Leta ya Cuba yananiwe gufata ingingo zikwiriye zo gukingira abaserukira Amerika hisunzwe amasezerano y'i Geneve. Yamenyesheje ko umutekano no kumeregwa neza ko baserukira Amerika aricyo kintu gikomeye cyane Leta ya Amerika iraba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yamenyesheje ko abaserukira Amerika batazosubira i Havana kiretse Leta ya Cuba yerekanye ko ishobora kandi izokingira abaserukira Amerika nk'uko bisabwa n'amasezerano y'i Geneve.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwayagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.